Abo bahagaritse imiryango yabo ntiyongera kubabona. Nuwitwa Kabura Elias, naye nkuye Felix batazira terama, Nduwimana Alex, Manariyo Jean Bosco, bose bavuka ku mutumba Buheka muri komini Nyanzarake intara ya Makamba, uwitwa Uwidaharuruka Prosper avuka muri komini intara ya Makamba, uwitwa Sirire avuka ku Musenyi mu ntara ya Bubanza, hamwe n'umupolisi Bimenyimana Jean Claude. Abo mu miryango yabo bantu bavuga ko bahagaritswe na komiseri w'igipolisi mu ntara y'Ibitoke ku igenekerezo ry'10 uno mwaka turimwo, mu gihe umupolisi Bimenyimana Jean Claude yari karabafasha kujya ku Karusizi bagiye Kongo kuronderera akazi.
Abo bana bageze mu ntara y'Ibitoke bambuka mu gihugu cya Kongo basabye ubufasha babusaba umupolisi yitwa Bimenyimana Jean Claude. Aba bana bagize ngo henge bambuke baca bahura na komiseri arongoye intara y'Ibitoke. Bacha barabiruka ko barabafata. Yabo umupolisi ntuzi yageze. Yaba abo bana bacu ntuzi yabageze. Ariko bageze ariko arabagwanyi. Ntabwo arabagwanyi. Ni abana bacu bari bagiye kurondera ubuzima hanze y'igihugu.
Abo mu miryango yabo bantu bavuga ko ibyo bahagaritswe bagirizwa ko bari bagiye mu migwi y'abagwanyi atari byo, bagasaba ko barekurwa bakidegembya.
Turatakanze leta y'u Burundi ngo ifashe turonkera abana bacu. Turarushe abana bacu bariko barazira ubusa. Yabo umupolisi Bimenyimana Jean Claude turamutabarije, ntabagwanya ariko arinjiza. Abo bana bacu nta bugwanyi bwabo barimwo. Turasabye leta y'u Burundi, leta nzeye, leta senzi, leta nkozi, turatakambiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, abana bacu ntibicwe. Uyu munsi ntituriko turamenya aho bafungiwe.
Imiryango yabo bantu ifite amakenga ku mutekano wabo, kuko gushika ubu itaramenya aho bafungiwe. Basaba amashyirahamwe hano hagati y'akazi na muntu kubafasha gutabariza ababo. Mu ruganda rwa Repentance ashaka kuronka Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, ngo agice abivuga ko.